Turashimire komandanya kumvira
Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti banywanyi muduteza amatwi mwabonye bucya. Ni Thomas Kamirindi ubasuhuza kandi mbaha ikaze. Tudatinze duhere ku makuru hirya no hino ku isi twayateguriwe na Diane Nininahazwe.
Thomas Kamirindi urakoze kuduha kanya amakuru y'ijya no hino kwisireka tuhere muri Iran aho intagondwa zitira idini rya Kiisilamu kigambye igitero caraye gihitanye abantu 15 muri ico gihugu. Ico gitero cagabwe ku musigiti witwa Shahaga uri mu gisagara ca Shiraz. N'umusigiti usengerwa ko ahanini n'abari mu bwoko bw'abashiita. Amaze kumenyekana ko bakomerekeye muri ico gitero n'imirongo 4 ibinyamakuru vyegukira leta muri ico gihugu bikaba vyavuze ko ari gitero c'iterabwoba. Babiri mu bakekwa kugaba ico gitero batawe muri yompi. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Amerika itangaza ko kuva abasirikare batembagaje ubutegetsi bwa Mali bikoze kwa cangiro w'Uburusiya mu vyo gucungera umutekano bari muri sosiyete yitwa Wagner. Umutekano watosekaye cane muri ico gihugu. Icegera c'umushikiranganji ajeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu, Victoria Nuland, yabivuze akimara kuva mu rugendo yari amazemo imisi mu karere ka Sahel. Umutegetsi yagende na Madi mu kiganiro cabereye kuhinga bwa none yagize ati uko abacangiro b'Uburusiya bari ku butaka bwa Mali birabangamira ibikorwa vya Amerika mu vyo gutuza intagondwa z'abajihadiste. Kuva abacangiro bagera ku butaka bwa Mali, ibitero vy'iterabwoba vyariyongereye muri ano mezi 6 aheze. Ivyo bitero vyiyongereye kugera ku bice 30%. Abasirikare batembagaje ubutegetsi bwa Mali we yamara bemeza ko umutekano wateye imbere ugeranije n'uko vyari imbere. Bahindukiriye ku Rusiya inyuma yo kwirukana abasirikare b'Ufaransa. Bemeza ko umukenyuro bahinduye wafashije guhangana n'abajihadiste. Icegera c'umushikiranganji ajeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu, Victoria Nuland, avuga ko yabwiye abategetsi ba Mali impungenge Amerika ifise yo gukorana kwa Mali n'abacangiro b'Uburusiya. Muri izo mpungenge harimo abacangiro b'Uburusiya botsa igitutu Mali bayisaba kugabanya ingabo za ONU ku butaka bwayo. Abatandukanye bakaba babagiriza guhohotera abasivile ba Mali n'ibihugu bibanyi vya Mali, yavuze ko bitaberekwa. Ishami mpuzamakungu rihari na gateka kazi na muni Amnesty International ndigabisha ko intambara ishobora kongera gusubira kwaduka hagati y'impande zishamiranye muri Ethiopia ikaza ishushe. Amnesty International igabishije mu gihe ibiganiro vya mbere vy'amahoro bigamije guhagarika ingwano imaze imyaka 2 hagati y'igisirikare ca leta ya Ethiopia n'inteko zo mu ntara ya Tigray iri mu buraruko bw'igihugu kuri no 4 biza kwinjira mu munsi wavyo wa gatatu. Ibivugirwa muri ivyo biganiro biriko bibera muri Afrika y'Epfo bikaba bihagarikiwe n'umuryango umwe bwa Afrika vyagize ibanga rikomeye. Bike mu vy'umukuru wa komisiyon y'umwe bwa Afrika Musa Faki amaze kuvuga harimo ugushima inguvu z'abatandukanye mu kuvana mu nzira intambara no gutuma Ethiopia yerekeza mu nzira y'amahoro no kunywana nyako. Igisirikare ca leta ya Ethiopia n'inteko zo mu ntara ya Tigray iri mu buraruko bw'ico gihugu murantuga igisirikare ca leta ya Ethiopia n'inteko zo mu ntara ya Tigray mu buraruko bw'ico gihugu bamaze batana mu mitwe kuva mu mpera z'umwaka w'2020. Urugamba rwongeye gushuha mu kwa munani inyuma yo kumara amezi 5 batanze agahengwe. ONU ikavuga ko uko kongera gutana mu mitwe kwatumye idashobora kubandanya gushira imfashanyo abanyagihugu bazikeneye. Abahuza muri ivyo biganiro barimwo wahoze ari president wa Nigeria Obasanjo hamwe na Uhuru Kenyatta yahoze ari president wa Kenya. President w'Urusiya Vladimir Putin yabonetse kumbonesha kure igihugu ciwe ariko adakurikira imyimenyerezo y'ingabo z'Uburusiya zikoresha ibirwanisho roho nyanganda birimwo ibifise ubumara bwa nuclear. Ingabo zabonetse kuri televiziyo y'igihugu mu Rusiya ziri mu murwi ujeje kwivuna igihe cose hagabwe ibitero roho nyanganda ku butaka bw'ico gihugu. Muri iyo myimenyerezo umushikiranganje wo kwivuna abansi yazaracishamwo agira amajambo atandukanye avuga yongera yerekana n'ibigwanisho Burusiya bufise birimwo ivya nuclear biterwa mu mazi, indege z'ingwano, ubwato bushobora gutera ibisasu vya misile n'ibindi. Imyimenyerezo ibaye mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika imaze iminsi igabisha ko Uburusiya bushobora kugaba ibitero ruhonyanganda muri Ukraine. Uburusiya nabwo bukemeza ko ahubwo ari Ukraine ifise umugambi wo kumijagura ibisasu ruhonyanganda ku butaka bwabwo. Hambavu ya Amerika, ibihugu vyo mu burengero birimwo Ubwongereza vyamira kure ivyo vyagirije vy'Uburusiya. Ishamwe ryo kwivuna umwasi hamwe na hagati y'ibihugu vyo mu burengero NATO mu mpfunyapfunyo ribicishije ku munyamabanga waryo ryagabishije Uburusiya rivuga ko buriko bwitoza utunyoni mu migambi mibi bufitiye igihugu ca Ukraine. President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yaraye yakiriye president wa Israel Isaac Herzog mu mubonano wabereye ku kirimba ciwe ngahe Washington DC. Muri uwo mubonano rero abo bategetsi bayaze ku bibazo bitandukanye birimo iby'umutekano mu makungu, ibibazo biraba Irani n'ingene Israel yogira uruhara ruboneka mu karere k'ibihugu by'Abarabu. Joe Biden yabwiye Isaac Herzog ko Amerika izokwama ifasha ico gihugu igihe cyose bizoba ngombwa. Herzog nawe imbere y'abamenyesha makuru amwishura ko ubucuti bwa Israel na Amerika na ntaryo buzokwama bwafashije ibyo bihugu kurengera ibishobora kubitandukanya mu vya politike canke mu yindi myumvire itandukanye. Mu ntango z'uku kwezi kwa cumi, Amerika yaragize uruhara mu kugerageza kumvikanisha Israel na Libani ku matati ivyo bihugu vyarimwo, mu gihe vyitezwe ko uno munsi ku wa kane hashobora kuboneka amasezerano aza aherekeza uko kumvikana. Biden yashimiye Herzog amubwira ko yabigizemwo uruhara n'ubutwari bwinshi cyane. Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu kirundi no mu kinyarwanda, mu kanya tubandaniza mu karere k'ibiyaga bigari.
Diane Ninina hazwe, urakoze kutugezaho ayo makuru yo hirya no hino ku isi. Shuti zacu, mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda turavugira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Aha mu Burundi, abagabo bakora imyuga mu murwa mukuru w'intara ya Kayanza barahamagarira bagenzi babo kuyigisha n'abagore babo.
Umukenyezi wa kera nibyo yari umukenyezi wabaga ngo ni uwo mu kigo, ariko uno munsi umukenyezi w'uno munsi arabona by'ukuri ko nawe ari kirumara mu iterambere ry'igihugu, mu iterambere ry'umuryango, mu iterambere ry'ukibano, kandi bakabikora neza.
Justine Komeza Dusabe ni umwe mu bajyanama ba buramatari b'intara ya Kayanza. Kongo n'u Rwanda bo barakitana ba mwana ku kibazo cya M23, naho mushiki w'umwami w'Ubwongereza n'umugabo we baraye basuye inkambi y'impunzi y'abanyamahanga ya Nakivale muri Uganda. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane, mwijya kure. M23 irarega ingabo z'igihugu za Kongo FARDC ibyaha by'intambara, naho Kongo n'u Rwanda bo barakitana ba mwana ku kibazo cy'izinyeshyamba zirwanira mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Temistocle Mutijima aratugezaho uko byifashe.
Kuwa mbere w'iki cyumweru nibwo Leta y'u Rwanda yari yasohoye itangazo ishinja Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurenga ku by'icyo gihugu gituranye cyemeye byo gukemura ibibazo by'umutekano muke binyuze mu nzira y'ibiganiro na diplomasi, kikaba cyarahisemo gukoresha ingufu za gisirikare. Muri iryo tangazo kandi, u Rwanda rwashinjaga igisirikare cya Kongo FARDC gukorana n'imitwe yitwaje intwaro irimo nwa FDLR. U Rwanda rwakunze gushinja kurugabaho ibitero runavuga kugizwe n'abahunze bakoze genocide mu 1994. U Rwanda ruvuga ko kongera kubura ibitero ku mutwe wa M23 ku gisirikare cya Kongo biciye ukubiri n'uburyo bwari bwemeranyijweho ku rwego rw'akarere mu gukemura ibibazo burimo n'inzira z'ibiganiro by'i Nairobi muri Kenya ni Rwanda muri Angola. Muri iri tangazo kandi, Leta y'u Rwanda yavuze ko amagambo ahembera urwango rushingiye ku bwoko n'ikoreshwa ry'imbunda ziremereye igisirikare cya Kongo kirasa mu duce two ku mipaka icyo gihugu gihana n'u Rwanda, hamwe n'ibirego rushinjwa bidafite ishingiro bidakwiye kwihanganirwa. Mugusoza urwanda ruvuga ko nubwo rukomeje gushotorwa n'abategetsi ba Kongo n'igisirikare cyayo ariko rwongera gushimangira gutanga umusanzu warwo mu gukemura ibibazo by'umutekano binyuze mu nzira y'ibiganiro hashingiwe ku byemeranyijweho ku rwego rw'akarere nyamara ko rutazahwema kwamagana gukomeza guhindurwa igitambo rutwererwa ibibazo bwite bya Kongo ubwayo. Kuri uyu wa kabiri mu gusubiza kuri ibi leta ya Kongo nayo binyuze mu biro by'umuvugizi wayo akaba na minisitiri w'itumanaho Bwana Patrick Muyaya Katembwe yasohoye itangazo ryamagana icyo yise imvugo zuje uburyarya z'u Rwanda n'ibikorwa by'igisirikare cyarwo ku butaka bwa Kongo. Muri iryo tangazo leta ya Kongo ifata ibyatangajwe n'u Rwanda nk'ikindi gihamya cy'uko rwiyemerera ko ari rwo rushyigikira M23. Itangazo riti wakwiyumvisha ute ko leta y'amahanga ivugira umutwe w'iterabwoba ukorera mu kindi gihugu. Leta ya Kongo ikavuga ko itiyumvisha uburyo igisirikare cy'igihugu cyakwangirwa kuzuza inshingano gihabwa n'itegeko nshinga zo kurinda abaturage bacyo n'inzego z'igihugu ibyihebe bigenzwa no kubiba urupfu n'ukwiheba mu baturage. Kongo iravuga ku myitwarire y'u Rwanda na perezida warwo Paul Kagame mu kibazo cya M23 igaragaza mu buryo buhagije gahunda yarwo yo gukomeza kwivanga mu bibazo bwite bya Kongo rugamije ko mu burasirazuba bw'iki gihugu haguma icyuka cy'ubwoba mu rukomeza ubusahuzi bwamenyekanye hose ku ruhando mpuzamahanga. Leta ya Kongo kandi irashinja u Rwanda kugaragaza imyitwarire ivuguruza ibyo rwiyemeje mu biganiro by'amahoro bitandukanye kuva ku by'i Nairobi i Rwanda ndetse no mu nama bakuru b'ibihugu bya Kongo n'u Rwanda bagiranye na perezida w'Ufaransa Emmanuel Macron i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aho hose Kongo ikavuga ko impande zirebwa n'ikibazo ziyemeje kurandura imitwe yose yitwaje intwaro harimo na M23. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri iri tangazo inahakana ibyishinjwa n'u Rwanda byo kuba ibinzangano zishingiye ku bwoko. Ku bw'iki gihugu ibyo ni ibinyoma bikwirakwizwa n'u Rwanda hagamijwe gucamo ibice abaturage ba Kongo. Ku bindi umuvugizi wa leta ya Kongo yagarutseho kandi yashinje M23 kwiyitirira kurinda abaturage nyamara ahubwo abaturage benshi barahunze uwo mutwe abandi bakicwa bunyamaswa. Bwana Patrick Muyaya Katembwe, umuvugizi wa leta ya Kongo, asoza iri tangazo avuga ko igihugu cye cyongeye gushimangira ubushake bwacyo mu kubaha ibikubiye mu nzira zose z'ibiganiro by'amahoro ariko kandi gitsimbaraye ku guhagarika ibyaha n'ibikorwa by'iterabwoba birimo gukorwa n'umutwe wa M23 ushyigikiwe n'u Rwanda. Nyamara umutwe wa M23 nawo mu ibaruwa wandikiye umukuru wa kanama Karoni gashinzwe uburenganzira bwa muntu Ijwi rya Amerika ifitiye kopi urashinje igisirikare cya leta ya Kongo FRDC ibikorwa by'ubwicanyi ku baturage b'abasivili no kurenga ku mahame mpuzamahanga agenga intambara. Muri ibaruwa hararondorwa amahantu hatandukanye ho muri Rucuru mu ntara ya Kivu ya ruguru igisirikare cya Kongo cyakoresheje ibibunda biremereye mu kurasa ku basivili mu ntambara yamaze iminsi itanu hagati y'itariki ya 20 na 24 y'uku kwezi kwa 10. Umutwe wa M23 kandi uranarondora amwe mu mazina y'abantu baba barahitanywe n'ibyo bisasu ndetse ukavuga ko bimwe byanaguye hakurya y'umupaka mu gihugu gituranyi cya Uganda. Muri ibaruwa M23 irashinja igisirikare cya Kongo kwifatikanya n'umutwe wa FDLR hamwe n'indi mitwe yitwaje intwaro mu kugaba ibitero ku baturage b'abasivili. Uretse kugaba ibitero ku basivili, M23 iranashinja igisirikare cya leta gufunga inzira yari yagenewe kunyuzwa mu bufasha bw'ibikorwa by'ubutabazi. M23 ikaba yasabye umukuru wa kanama Karoni gashinzwe uburenganzira bwa muntu gukora iperereza ryihariye kuri ibyo byaha byose byo mu ntambara birimo gukorwa n'igisirikare cya leta ku baturage cyakabaye kirinda. Intambara ishyamiranyije umutwe wa M23 uvuga ko haranira uburenganzira bw'abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda yongeye kubura kuva mu mpera z'icyumweru gishize nyuma y'agahenge k'ibyumweru bike nta mirwano. Hashize amezi atatu umutwe wa M23 ugenzura umujyi wa Bunagana wo ku mupaka Kongo ihana na Uganda n'uduce tundi twegereye muri teritwari ya Rucuru. Imirwano yubuye mu gihe hari hamaze imyigaragambyo y'abaturage hirya no hino mu ntara za Kivu ya ruguru n'iyepfo basaba ko Bunagana yabohozwa ikavanwa mu maboko y'izo nyeshyamba.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi d'Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,300 kilohertz 15,600 na kilohertz 17,300 kumusi wagatanda tu no kumusi w'Imana guhera isaha 12 gushika 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15 188 na kilohertz 13 633 mu gihe kumusi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15 466 na kilohertz 17 503 radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mushiki w'umwami w'Ubwongereza, umuganwa kazi Anne ari kumwe n'umugabo we ejo yasuye inkambi y'impunzi z'abanyamahanga ina Kivale muri Uganda, yahatangarije ku mugaragaro banki y'impunzi. Ni inkuru ya Ignatius Bahizi, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Uganda.
Umuganwa kazi Anne n'umugabo we bari mu ruzinduko rw'iminsi ine mu gihugu, aho barimo gusura ibikorwa bitandukanye biterwa inkunga n'umuryango usanzwe utabara imbabare muri Uganda. Bimwe muri ibyo bikorwa biri mu nkambi z'impunzi zitandukanye mu gihugu. Anna n'umwe mu bana banyakwigendera umwamikazi Elizabeth wa kabiri, ni nawe mukobwa wenyine umwamikazi yabyaye. Komiseri ushinzwe impunzi bwana Douglas Asimwe yatangarijwe irya Amerika ko uyu muganwa kazi Anna n'umugabo we Tim Lawrence batangije kumugaragara banki izwi nka Opportunity itanga inguzanyo ku mpunzi ikanaziha amahugurwa ajanye n'ubucuruzi. Iyi banki iri mu yandi mashyirahamwe ku isi umuganwa kazi Anna ayoboye. Ati inkunga ishyigikira imishinga itandukanye nko gufasha abana b'impunzi batishoboye. Iyo ni imwe mu mishinga yaje gusura. Yatangije kandi ku mugaragaro banki yitwa Opportunity yashinzwe mu nkambi kuva mu 2019 mu rwego rwo gushyigikira impunzi mu iterambere. Iyi banki isanzwe ifasha impunzi, ibaha inguzanyo no kubafasha kuzigama amafaranga yabo kandi ikanabaha amahugurwa ku bijyanye no kumenya imari. Ijwi rya Amerika ryabajije umwe mu mpunzi Hina Kivale iki banki ibamariye mu iterambere ryabo.
Opportunity banki iguriza abantu bafite ibyo bacuruza cyangwa badandaza kandi bakaza kubagenzura bakareba niba batazashobora kwambura, batazashobora kunyaga, bakabaha amafaranga bakurikije ibyo bakora. Bakagenda bishura buri kwezi. Buri kwezi bagenda bishura amafaranga, ariko bishura amafaranga 2%. Mvuga ngo guhaye 100 ubishura 102, ariko kandi Opportunity Bank iri ahantu hitwa Base Camp gusa, Rubondo naho barayikeneye, Juru naho barayikeneye, kugira ngo ibikorwa byayo bigere ku bantu bose.
Nk'uko byatangajwe na komiseri kwakira abashyitsi nk'aba muri iki gihe igihugu kirimo guhangana n'ikibazo cy'impunzi zirimo guhunga muri iyi minsi ziturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, bigaragaza ubushake bw'isi bwo gushakira umuti ikibazo cy'impunzi. Icyakora zimwe mu mpunzi zo muri na Kivale ntizigeze zimenya ko zari zifite umushyitsi ukomeye nk'uwo, kandi ntizemererwa kumubona no kuganira nawe.
Zinduhugawe na Kivale bavuze ngo ni umukobwa w'umwamikazi ngo yaje gusura inkambi, ariko nyine nta makuru yabyo tuzi cyane. Ikidasanzwe nyine uko mbona abasirikare hose bahazengurutse ye munashere nta kintu iravuga kugeza isa, sinzi nimba baza kutubwira yagiye yatashe, ariko byari kuba byiza abonanye n'impunzi bakamubwira ibibazo bihari.
Aho ko impunzi zabyakiriye na bari bateze yuko bashobora kubona umushyitsi bakavugana nawe, ariko ntabwo yigeze babasha kuvugana nawe. Baje basura mu kigo cya UN bavuga n'abakuru, barangije arongera avamo asura kuri Opportunity Bank, arongera avamo afata isafari asubirayo, ariko nta muntu yigeze ivugana nawe, n'abagerageje kuvugana nawe ntabwo yigeze bamubona. Ko abasirikare bari bahari n'abapolisi nta muntu yemera ngo bavugane nawe.
Ubu Uganda irimo kwakira impunzi nsha ziva muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ziyongera ku zindi zirenga 400,000 nazo z'abanyekongo zisanzwe ziba muri Uganda nk'uko ubutegetsi bubivuga. Umuryango wita ku mpunzi HCR uvuga ko kuri ubu Uganda imaze kwakira impunzi zirenga 16,000 mu minsi itanu ishize bambukira ku mupaka wa Bunagana. Uyu muganwa akazi ukomoka mu bwami bw'Ubwongereza kuri uyu wa kane arasura indi nkambi y'impunzi ya Cyangwari mu burengerazuba bw'igihugu. Aho naho azasuma ibikorwa bijyanye no gufasha abana b'impunzi ndetse n'ikibazo rusange cy'impunzi. Nk'uko gahunda ye ibivuga, yagombaga gusura ishuri ry'abana batabona riri ahitwa Mukono hafi ya Kampala. Icyakora ishuri ryagize impanuka y'umuriro mu ijoro ryo kuwa mbere wahitanye abana 11. Kugeza ubu ntibiramenyekana niba azakomeza kurisura. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Nshuti zacu, iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com, kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA Radio yacu. Noneho tujye mu Burundi. Abagabo bakora imyuga mu murwa mukuru w'intara ya Kayanza baragira inama bagenzi babo kwigisha imyuga abagore babo kugira ngo nabo bashobore kugira uruhare mu iterambere ry'ingo. Ni inkuru ya radio Ijwi rya Amerika yifashishije abakunzi bayo mu Burundi. Turayisomerwa na Thierry Ndayishimiye ukorera i Kigali mu Rwanda.
Juvenal Ndayishimiye ni umwe mu bagabo biyungunganya ku murwa mukuru w'intara ya Kayanza. Aho ahakorera umwuga wo gusenasena ibirato haraheze imyaka irenga 15 nk'uko yabibwiye abakunzi b'Ijwi rya Amerika. Muri kino gihe uwo mugabo w'imyaka 35 nacikurana uwo mwuga yarawigishije umukenyezi wiwe.
Ego aka kazi umugore nyene nakamwigishije abona ko ari ngirakamaro cyane. Baragishona kabisa akakigira neza nanjye nkora ndabyishimiye n'umukiriya yaza ntabikenugweho ko ariwe yagikoze kiretse yasanze ari karagitunganya nyene nahageje kugira nawe akagira ivyo amarirako.
Izere konsiri uwo mukenyezi yigishijwe umwuga wo gushona ibirato afise ibyishimo kubasahiriza mu iterambere ry'urugo. Abakunzi b'Ijwi rya Amerika bamusanze akorera uwo mwuga mu gahema kari hafi y'ivuriro ritoyi rya Kayanza.
Ni mukaga ndabumenye nabaye wigishwe n'umutama wanje zaranyigisha buke buke byo ntaramenya n'utwoze nyene guhenda henda. Ariko nibyo ntaramenya ndashaka kuzobimenya kugira nanje ntere imbere zidamufasha buke buke. We nashyize mushaka kugira ndabe kunde nyene ndabishona kudashyize mushaka ntiwabishobora nyene ushuba wamone buguma wicaye muhira atakintu uri kurakora.
Abakenyezi benshi b'abarundikazi bafise mu mitwe ko hari akazi kagenewe abagabo bonyene. Ababanyi bayizere konsiri bavuga ko batangarira akazi uwo mukenyezi akora wenyene mu bagabo isinzi ku murwa mukuru w'iyo ntara iri mu buraruko bw'u Burundi.
Twabibonye neza kuko usanze ari wahari aragushonera ikirata amukamuha amafaranga yarabishoboye. Babiri basize hamwe urugo ruratera imbere.
Umukenyezi yarashoboye naje yarasanaye kama mbiri kandi yabitse neza abitse nk'umuntu w'umugabo kandi nakazi keza kweri. Rumva yatanze ako kazi n'umugabo urumva barakora rase.
Izere konsiri na Juvenal Ndayishimiye ubu bose bakora umwuga wo gushona ibirato baribeshejeho mu muryango batarinze kuzera inze bafise akambo batera bubakanye.
Nchana bahana nuko bakora amaboko mu mpuzu aho bakajya kurondera ari nk'ufise agatakaranda nk'utuvoka kabaricaye ku ibarabara kugira ngo baronke ryaje na ry'umunyu cyangwa ry'utuvoka. Nicyo nabahamagarira.
Abo bagabo twabahana yuko icyo gihe basabwigisha abakenyezi babo kumenya ubumenyi nabo basanzwe bafise kuko katana bahorana iyo umukenyezi umusigiye nk'umwuga kugira nawe abeho adahangayitse cyane nubwo batakubona.
Umuhanuzi wa Buramatari w'intara ya Kayanza ajejwe iby'ubutunzi ashima intambwe abakenyezi bo muri iyo ntara bageze ko mu kwikenura. Justine Komeza Dusabe avuga ko mu ntwaro bashima ingene umukenyezi w'uyu munsi ariko akura amaboko mu mpuzu.
Umukenyezi wa kera nibyo yari umukenyezi wavuga ngo niwo mukigo, ariko uno munsi umukenyezi w'uno munsi arabona by'ukuri ko nawe ari kirumara mu iterambere ry'igihugu, mu iterambere ry'umuryango, mu iterambere ry'ukibano kandi bakabikora neza. Abakenyezi b'uno munsi barashobora gutunganya iby'amashyirahamwe bonyine bakitunganiriza n'abagabo batarimo. Nicyo gituma rero tubatera intege ahubwo kugira ngo babandanye.
Na Sereni Ndayisaba arongoye ikigo kijejwe iterambere ry'ingo n'imiryango mu Kayanza atera intege abakenyezi kugira ngo bijukire ibikorwa byo kwiteza imbere. Kuri telefone asigura ko ibyo byotuma abo bakenyezi bahabwa ijambo n'abo bubakanye eka mbere n'amabi bakoregwa mu ngo yogabanuka nk'uko arangiza bivuga.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. ukurikira ijwi ry'Amerika huri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
Radio Ijwi rya Amerika tuve mu Burundi tujye muri Tanzania. Leta yaho irashakisha amafaranga yo gukomeza umugambi wo gutahukana impunzi z'abarundi bari mu nkambi za Nduta na Nyarugusu. Bo bavuga ko badataha ku bushake bwabo. Ibindi tubibaze James Jovin, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Tanzania.
Umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu cya Tanzania Hamadi Yusuf Masauni mu nama ya 73 iheruka kubera i Geneva mu Busuwisi yasabye ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi ya seri amafaranga yo kubandanya umugambi wo gutahukana impunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi za Nduta na Nyarugusu gusa amafaranga akenewe muri icyo gikorwa cyo gutahukana ababyishakiye yashyizwe ku mugaragaro muri iyo nama yari yobowe n'umutegetsi mukuru w'ishami ry'ishyirahamwe ono ryita ku mpunzi ku isi ya seri Philippe Minisitiri Masauni yasiguye ko kuva Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye agiye ku butegetsi mu mwaka w'2020 amahoro yaragarutse ari nayo mpamvu umugambi wo gutahukana impunzi utegerezwa kubandanya iminsi yose gusa zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Nduta cyo kimwe na Nyarugusu zisanga uwo mugambi wo gutahukana ababyishakiye udakurikiza amategeko mpuzamakungu agenga impunzi kiretse benshi baraburabuzwa kugira batahe naho icyo bahunze gitarakemuka
bakubaje kumeza gusubira mu gihugu mwavuye nariko ni gihugu cyacu cy'u Burundi cyarononekaye kuko kwanje n'abandi bose bisubiye ku byo ntituzakwirwa n'imiryango yacu igacihoneramo
onkwa kweri himiriza mugabo ku bwawe batohunguka dukatamo abagiye kugira mu Burundi aka twahunze yega ibitandukanye mugaha hoho yubone yadufasha yofuma itugumiza cyangwa fitwunguruza katora umugambi yonyene ikoresha
Twashima yuko ngaha bo tureka natwe tugaturiya kuko iyo twavuye siheza naho baheza bamwe bafise ibibazo byinshi bibagoye aha twari twiyumvire yuko bo duha natwe ubwicaro kuko aho twirukiye sivuba
icya mbere baravuga yuko twohunguka ku bushake mugabo bo bakaduhimiriza ko duhunguke twabamaze tuyandikishe ku bwinshi nuko baduhimiriza mengo n'ingufu zirimo none umva ataruko twirukana bobo mugabo turetse n'icyo umwe wese niwe yiyumvamo yuko yoguma ngaha cyangwa akajya handi
kubw'iyo mpamvu izo mpunzi zisaba leta ya Tanzania na aseri gukurikiza amategeko mpuzamakungu agenga impunzi mu gutahukana ababyishakiye mu gihe abandi basanga icyo bahunze kitarakemuka kugira nabo biyumvire gutaha
umuntu agahunguka ku bushake bwiwe nyine mu bugwaneza atampa akazirimo icyo nicyo dusaba birukanwa ukagenda mengo n'ingufu ziriko nta kamaro ibyo nibyo dusaba katureka tukagenda ku butungane ku mahoro ni mu butungane bw'iwacu
nashwe twaje nasaba nkaho twoba nkaho ngeze n'abandi bose bo turabira kantu twicara mwaraha ari n'ahandi naho atadutwara hiyo hanze data heje mu bindi bihu bakaturabira hantu nyine batuzigamira twicara tukaguma tukigumira ho nyene bakaza badufashiriza aho turi nishwe twasabwa babonye bikwiye bidakwiye naho tuzogendeye twavuye nta ngora uko ruteye twiruka tujabuka amazi ukuntu ruteye tujabuka wararambiwe
twebwe isho twosaba cyane cyane twobanza guhera ku kwahaye UN n'ikorera mu bihugu byose niwe muco w'ijisho ry'impunzi yovugana na leta y'u Burundi n'uze byiyumvira na simvuga mu ruhande rumwe ngiramvugire mu mpande zose badufate nkuko turabavuka gihugu twavuse mu gihugu cy'u Burundi turahunga nkuko abandi bose impunzi zose zihunga batwakire neza bongere batwongereza gafashanyo kare dufasha tukamara iminsi dufashwa bongere baduheriho n'imiti nkuko twavugwa twongere tuvugwe nka kujya naho twavugwa
naho umugambi wo gutahukana ababyishakiye ubandanya ariko ibitigiri by'abatahuka ku bushake byaragabanutse ku rugero runini muri iki gihe bivanye n'uko benshi basanga icyo bahunze kitarakemuka mu bitigiri dukora seri mu ndwi yarataha barenga gato 87 mu gihe hambere aho hahora hataha barenga 450 kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania James Jovini ku bw'Ijwi ry'Amerika
Juti bamwanye muduteza amatwi aha niho aya makuru ahumurije mbashimiye cyane rwose ko mwahisemo gukurikira radio yanyu Ijwi rya Amerika saa 10 turaba turi kumwe nanone mu kiganiro cyanyu muri isanga mbararikiye kandi n'ikiganiro iwanyu mu ntara guhera saa 7 maze rero mugira umunsi mwiza umunsi w'amahoro mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama